Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Bertrand Ngendakuriyo.
Turi mu soga tatsigenekerezo rya 10 kigera mu mwaka wa 2025 n'ucuti namwe bagenzi mwashinzwe kuri radio Nzamba gatika kawe ndabahaye mirwe ndabanikaze munana makuru twabateguriye aye nayo akabagizwe n'izingo nkuru zikurikira. Abasirikare b'Uburundi babandanya gutaha mu Burundi bahunga intambara zari zimaze iminsi mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko, aho bahungana n'abanyagihugu ba Kongo bamwe ugasanga baracafise ibigwanisho. Amakenga akaba ari menshi mu banyagihugu mu makomune ya Cibitoke ko hashobora kubaho abikika mukiza bakadurumbanya umutekano. Abanyagihugu bagera ku 366 nibo bamenyekanye ko bagandaguwe mu Burundi muri amezi 11 aheze. Abarenga 166 barahagarikwa bidaciye mu mategeko, nayo abandi barenga 130 bakoregwa ama bafatiye ku gitsina. Ibyo bitigira bitangwa n'ishyirahamwe rigiteka ryerekana ingene agateye akazi na muntu kabandanya gahungabana mu gihugu mu gihe kuri uno wa 10 kigara mu makungu ariko arahimbaza umunsi wahari wagateye akazi na muntu. Murano makuru muraza kumva aho runani Kavibe ngo bashingwa manza baburanira abakorewe mabi ahantu na senare mu za makungu mana vyaha ruhagaze nago nyene kwihonyangwa ryagateye akazi na muntu mu Burundi. Reka nsubire na yifurize ikaze mukanya na makuru mu idonito.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Abasirikare b'Uburundi babandanya guhunga intambara ziriko zibera mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko mu gihugu ca Congo. Hari bamwe muri bo basize ubuzima muri izo ntambara, abakomeretse hamwe n'abo gushika ubu bikigoye kumenya amakuru yabo. Hagati ahubwo bani bwinshi munyagihugu baba hafi y'urubibe rw'igihugu ca Congo abavuga ko naho bagerageza kwaka ibigwanisho ababihunganye atari abasirikare ko bashobora kubaca mu gihumye bikazohava bihungabanya umutekano. Ino nkuru tuyibaze Bonfils Niyongere.
Inyuma ya brigade ya kabiri ya Tafoke yari igizwe n'amabatayo ane ihungiciye ku rubibe rwahahoze ari mu ntara ya Cibitoke kuri Rusizi, ubu habarizwa mu ntara ya Bujumbura. Kuri uyu wa kabiri ku birindiro byinshi by'abarundi mu gihugu cya Congo bakuye meza intambara itanguye kwegera igisagara cya Uvira. Bamwe mu basirikare bashikiye mu ikambi ya Gatumba bemeza ko hinjiye abasirikare barenga 400 bavuye mu gihugu cya Congo, kandi ko biboneka ko bari barushe cyane. Bamwe muri bo bahavuye burizwa mu modokari bajanwa kurazwa mu ikambi ijejwe imyimenyerezo ya gisirikare yo ku mudugu, inyuma yo guhemburwa na rasio kondisione baronkejwe mu ikambi ya Gatumba. Babona kugarura mate kuko ababonye aho baca hose ku rubibe rw'u Burundi n'igihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo baboneka barushe cyane ariko banezerewe. Bamwe mu bashoboye kuvugana n'abamenyeshamakuru bahaduye Inzamba gateka kawe nta byinshi bavuga ku ngwano bahoramwo mu gihugu cya Congo. Ijambo rimwe bavuga yuko inkuru y'inkuba uyibwirwa n'uwo ihushije. Ubwo bwatangwe kuba bwinshi mu basirikare inyuma yaho habonekeye amasanamu, abasirikare bafashwe, abandi bapfuye, abandi bakomeretse, abatari bake ku isonga ryabo mu bakomeretse ni Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza yahora atwara Tafoke ya 18. Mu bapfuye naho ku isonga haza Lieutenant Colonel Atanazi Minandi yahora atwara Tafoke y'8. Imiryango myinshi ubwoba ni bwinshi kuko batazi amakuru y'ababo. Aho ni mu gihe hari abasirikare b'u Burundi bari kure cyane y'ibibi rw'u Burundi bikigoranye ingene bazotahukanwa nk'abari mu burere bwa Mwenga na za Karemi. Mu basirikare bari hafi 200,000 bari mu gihugu cya Congo bivugwa ko hoba hamaze gutahukanwa abarenga gato 10,000 gusa. Hagati aho ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu bo mu Burundi, cyane cyane ku bantu bahunga bahora bagwana bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi wa Zalendo FDLR na FRDC bahungana ibigwanisho. Naho bavuga ko babyamburwa ku rubibe hoba harabaca mu gihumye abajejwe kubibambura ku mbibe z'u Burundi kuko hose hadacungerewe neza. Akarorero gatangwa ni byambo bya Rusizi muri komine Cibitoke muri zone ya Buganda n'ahandi, aho usanga ahajabukira benshi hacungerewe n'imbonera kure bakavuga ko abariko barajabuka baheza bakazipfumbatisha bagaca babandanya batayinze gusakwa. Igisirikare cy'u Burundi ntatangazo canke ubutumwa kiratanga kuri izo ntambara zivugwa mu gihe bivugwa ko umuhari M23 waba wamaze gufata n'igisagara cya Uvira kiri ku rubibi rw'u Burundi.
Bonfisi niongere tu gushimire igenekezo rya 10 Kigarama ukuma kutasha bakungara himbaza umunsi buhari wa gatya kazi na muntu mu Burundi cyangwa muri giteka rikurikiranira hafi byerekeye gatya kazi na muntu idababazwa n'ingena gatya ka muntu kabandanya gahungabana cyane cyane muri aya mezi 11 aheze. Iryo shirahamwe rivuga ko ryasanze abantu barenga 366 barishwe, abarenga 130 bakuregwa mabi yafatiye bugitsina, abarenga 40 barasinzikarizwa ubuzima, abarenga 50 baranyuruzwa, abandi barenga 760 barahagarikwa bidaciye mu mategeko. Ishirahamwe ry'iteka ribona ko ibintu byifashe nabi cyane. Tumvirize Ansher niko yagize arongoye ishirahamwe ry'iteka.
Twovuga muri iteka twabonye yuko kwidegenza kwa mashirahamwe kwagumye kubagizwa kwabandanije kuburagizwa ahadufatira kuharanira gatoya kazi na muntu amenshi makuru bagiye bahohoterwa abandi bapfungwa bazize ubusa. Vyari bonekeje yuko abantu babandanije bishwa banyuruzwa bagirirwa ivyashura mbi bahohoterwa bahagarikwa bidaciye mu mategeko. Kibonekeje cyane nuko hirya no hino mu gihugu cyose hagiye hatorwa ibiziga by'abantu bishwe n'abantu batamenyekanye, aho kubiye ku bantu twagiteke ko nabishwe 60% bagiye batorwa hirya no hino. Ibyo byose bikiyumvira bigatuma muri iteka twiyumvira yuko harimwo ukuboko kunyegeje ku butegetsi buhari guko tura jeje twabivuga dufatiye ukuntu ibyo biziga byagiye bitorwa bigafubwa atamatoza abaye nkuko amategeko y'igihugu abivuga. Aha rero muri iteka naho ibikorwa bitavyoroshe twovuga yuko muri aya mezi 11 n'imisi 10 ku mwaka w'2025 ishyirahamwe ry'iteka ryashoboye gutohoza ku bantu 362 bishwe, muri bo 216 bakaba batowe ari biziga hirya no hino mu gihugu, hakaba abantu 139 bahohotewe bifatiye ugitsina, harimwo 98 bagiriye ivyafura mbi, abantu 58 baranyuruzwa, 42 barasinzikarizwa ubuzima, 169 barahagarikwa bidaciye mu mategeko. Naho ibiharuro biteye ubwoba, turemeza katuke manga yuko tutashoboye kwegeranya amabi mu gihugu cyose.
Ansher niko yagize avuga ko gatoya kazi na muntu kanahungabanye no mu bijanye na politiki, imibano n'iterambere. Dusubire tumukurikira
ku bijanye na politiki. Ishyirahamwe ry'iteka ryabonye yuko Uburundi bwasubiye inyuma aho bwagarutse ku mugambwe umwe. Turavye ingene inama nkenguzamateka, inama nshingamateka, abakoze ku mitumba no ku makomine ka bose basa n'abava mu mugambwe umwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Tugafatira n'uko umugambwe novuga uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe na leta, umugambwe CNL wabujijwe kuja mu matora mu gihugu cyose. Ibyo byose bikerekana ko intwari ya demokarasi igeze ahatemba mu gihugu. Dufatiye ko ku byo imibano n'iterambere, ishyirahamwe ry'iteka ryagiye ribona novuga ibyankenerwa mu gihugu byagiye bibura. Aha turagaruka ku gitoro, ku ntabire, ku mbuto z'ibigori, amatara, amazi meza, imiti, tutibagiye nuko twagiye tubona abarundi benshi ugwarukana cyane cyane ruhunga igihugu kubera ubuzima buzimbye aho gwishigwiruke mu bihugu by'Abarabu mu bihugu by'Iburaya no mu karere ndetse mbere bikaba byarayizo byaragize ingaruka mbi novuga ku buzima bw'igihugu umwe umwe bwari usanzwe ufite ikibazo atwovuga nko bijanye n'amashuri ibijanye no kuvugwa abaganga abigisha nibo byagiye biboneka kujyanye n'umutekano mu giteka twagiye dukurikirana aho haba inyigisho mu gihugu cyose nyinshi kugwaruka k'umugambo uri ku butegetsi imbonera kure n'abasirikare barungitswe ndetse mbere nizo mbonera kure barutse muri Congo aho abana b'igihugu benshi bahoneye
Unani kavibigo bashingwa manza aburanira bakorewe amabi ahanwa na sentare muzabukungumana byaha na gonye ne ruriya mirizi yonyangwa ajyagateka kazi na muntu libandanye gibonekeza mu Burundi ubwicanyi guhotegwa gufata ku nguvu kunyuruzwa n'ibindi hanyuma ababikora nibahanwe hakurikijwe amategeko hatibagiwe ugutaratuzwa kwabaharanira agateka kazi na muntu ivyo ngo nivyagiye biranga iryo honyangwa ajyagateka kazi na muntu mushingo manza Felix niyo ngura rongwe runa ni kavibe amagara barundi kugira umwe bakiyamiriza ayo mabi yose tumwumvirize
ibi bikogwa yerekanwa cyane cyane n'imvugo bavuga kubagize amashirahamwe yigenga babandanye bagirizwa ibinyoma bigamije kubacecekesha cyane kubatera ubwoba aho kubandanya batangaza ukuri kubijanye n'ivyago igihugu kirimo kavibe iri yamiriza nyigisho ibiba urwanko rushingiye ku bwoko zimaze imisi zitangwa n'abantu bavuga ko begereye umugambwe uri ku butegetsi binyuze ku mbuga kurukana bumenyi ikongera igahamagarira umuryango wa Afrika y'ubuseruko umuryango w'ubumwe bwa Afrika hamwe n'inama y'umutekano w'umuryango wabibumbye kugira bihaguruke vuba kandi bibe maso kugira abanyagihugu barindwe igihugu ntigisubire kugwa mu makuba kavyibiragabisha kubijanye no kubugagwa kumwidegemvyo w'abanyagihugu aho usanga hariho imigambwe ya politike yafuswe eka mbere amaradiyo haba yigenga ari mu gihugu canke ari hanze yahagaritswe utibagiye rero n'abarani hagati y'akazi na muntu baturatuzwa kavibiri yamiriza bimwe bikomeye kwibonekeza kw'ibyaha bikomeye birimo ubwicanyi uguhohoterwa ukunyuruzwa gufatwa ku nguvu n'ibindi ivyo navyo bikaba ababikora batigera bahanwa eka mbere bakaba bakibera nk'ukumenga ntacabaye kavibiri rero iriyamiriza uko imyaka igenda hari abanyororo benshi cyane cyane abanyororo b'ibyaha bya politike bishingiye kuri politike barekugwa n'amasentare ariyo bakaguma bafunzwe ibyo navyo bikaba binyuranijwe n'amategeko kazibe irateye impungenge n'ubutumwa buguma buhabwa impunzi bwo gutaha mu gihugu cy'u Burundi ibyo navyo bikaba biba narijya ibya politike bidahumuriza mu gihugu cy'u Burundi ibyo rero tukaba dufite ubwoba ko byotuma impunzi zifatwa nabi aho ziri ikamere bigashika naho zitahanwa ku nguvu hadakwirikijwe amategeko na cyane cyane itegeko ryo kuwa 28 mukakaro 1951 yemera uburenganzira bw'impunzi kudasubizwa aho baje bava ku nguvu kavibe irahamagarira abarundi kwihangana kugira ubumwe n'ubushobozi bwo kugwanya ivyiyumviro by'ugwanko kugira ngo Burundi ntibuze busubire kugwa mwihombi na cyane cyane bakiyamiriza ivyiyumviro by'iho nyabwoko ukubacanishamwo maze bakagwanira igihugu gifise ubutungane bwigenga ikambere n'intwaro rusangi
imbere yo kubandanya ari makuru twabateguriye dutega amatwi kanoka mu kumuhari n'amahoro w'abakenyezi n'abigeme
urugamba rurabandanya duhagurukire rimwe dusenyere ku mugozi umwe kugeza igihe abakenyezi n'abigeme bose bazobaho barinzwe ihohoterwa ijya ryo ryose
Nkuko mumenyereye ku misi yose ya gatatu n'umwanya wo gukurikira ikiganiro ku isoko mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku ntambara zari zimaze iminsi mu seruko bwa Kongo aho bamwe mu basirikare b'u Burundi bamaze gutahuka mu gihugu bahunga umuhari M23 uza wigaruriye igisagara cha Uvira mu ntara ya Kivu ya Bumanuko ivyo bikiyongera ku majambo avugwa n'abategetsi b'igihugu bashira amakosa ku gihugu kibanye cy'u Rwanda ku isoko mugishyizwe na Emmanuel Niyungeko
Kwisoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa n'urunani rw'amaradio Radio Injamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Intambara zabananije gusutama haraheze iminsi mu buseruko bwa Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Kongo zatumye abanyagihugu bo muri Kongo bahungira mu Burundi ku bwinshi baciye ku mupaka wa Gatumba abasirikare benshi intwaza ngabo na bato bato bavanze babandanya gusiga ubuzima ku rugamba mu gacerere ntangere ka leta ya Gitega mu gihe abandi bahunga batinya guhuza uruhanga n'abasirikare b'umuhari M23 u Burundi yagikizwa ntambara ku gihugu kibanye cy'u Rwanda Ibi nivyo turabira hamwe mu kiganiro ku isoko cyo kuri no wa gatatu igenekerezo rya 10 kigarama mwaka 2025 ijwi mwumva ni rya Emmanuel Niyungeko musangwe ikaze muri kino kiganiro Narimajije kubivuga mu ntangamarara ko iyo ngerekana ry'ingwano ryibonekeje muri iyi minsi heze mu buseruko bwa Kongo y'intwaro rusangi ryagwije ibitigiri by'abanyagihugu ba Kongo bahunga baciye ku mupaka wa Gatumba izo ntambara rero zimaze imyaka ibiri irenga mu ntara ya Kivu muri Kongo y'intwaro rusangi zishobora gutandukira u Burundi hamwe abategetsi b'igihugu bobandanya kuzivangamwo ni mu gihe mu ndwi heze igisirikare cy'u Burundi cagirijwe gutera ya muzinga ihagaze muri komune ya Cibitoke igihe abasirikare bashaka kwisubiza igice cha Kamanyora cari cafashwe n'ingabo z'umuhari M23 mu nyuma muri komune ya Cibitoke intara ya Bujumbura hakaba haraguye igisasu cakomerekeje abanyagihugu inkuru tubaza Everiano bazikamwe
muri intambara ubuziriko zibera muri Kivu yepfo abategetsi b'u Burundi bari barungitse abasirikare baharugwa mu 20 gufasha leta ya Kongo kugwanya umuhari wa FCM23 na twigwa niho y'abanyamurenge munzu iheze niho byayangaye ari igisirikare cy'u Burundi cyateye ibisasu mu gushigikira abasirikare bariko baragwanira muri Kamanyora bagerageza kwigarurira aho AFC M23 yari yafashe abategetsi ba M23 baragabishije ko badashobora kwihanganira ko babandanye bategwa ibisasu biturutse ku butaka bw'u Burundi ko rero bagiye kuzibira aho hose hazanana ibisasu biza guhenya abanyagihugu b'abakongomani Ku munsi wa gatanu igisasu caraguye ku butaka bw'u Burundi mu ntara ya Cibitoke gikomeretsa abantu babiri abategetsi b'u Burundi niho batanguye gusohora amatangazo biyamiriza ibisasu biza kugwa ku banyagihugu iyo ntambara yariko ibera Kamanyora ikaba yahitanye abasirikare b'abarundi benshi n'atagitigiri kizwi neza abamenyekanye cyane bakaba ari intwazangabo zitatu harimwo uwipete rya leta na koronel yitwa Minani Atanazi uyundi nawe uwipete rya major akaba yarakomeretse cyane akaba ari kwavurirwa mu bitaro by'Ubujumbura amakuru aba mu basirikare b'abarundi bari muri izo ntambara bemeza ko izo ntwazangabo zapfanye n'abandi basirikare benshi ku ruhande rw'u Burundi umushikiranganji ajeje imigenderanire n'amakungu Edouard Bizimana yagiriza igihugu cy'u Rwanda kuba inyuma y'ibyo bitero nayo ku ruhande rwa AFC M23 twigwaneho Dr Oscar Barinda icegera cy'umuvugizi wa politike wo muri iyo mihari avuga ko nabo batokwihanganira ko bategwa ibisasu bituruka ku butaka bw'u Burundi agatangazwa n'ingene abategetsi b'u Burundi bahisemo kugwanya ababanyi babo kubera babeshwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa muri kilometero hafi 2000 naho umushyiranganji w'u Burundi Bizimana yari yavuze ko abasirikare b'u Burundi batazokwigera bava ku butaka bwa Kongo leta ya Kongo itabirukanye mu mabatayo agera kuri 18 yari yarungitswe mu bumanuko bwa Kivu hashobora kuba hasigayeyo ibatayo zitatu nazo nyene zoba ziriko zirarondera inzira aho zoca kugira zitahuke mu Burundi inyuma y'aho ingabo za AFC M23 twigwaneho bafatiye igisagara cha Uvira kimwe mu bisagara bikomeye byo muri Kivu yepfo abasirikare b'u Burundi bakemanga ko batsinzwe bakabona kuyanyaga naho abategetsi b'u Burundi bo bamaze iminsi bahiga ko ico gisagara ari hamwe cofatwa intambara yoba itanguye hagati y'u Rwanda n'u Burundi nkuko byashikirijwe n'umukuru w'igihugu ndayishimiye kwezi kwa kabiri uyu mwaka.
Arakoze Reveriano bazikamwe urunani rwa politiki rw'abatavuga rumwe na leta Sefo Ahusha ranegura cyane amajambo yashikirijwe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi. Amajambo ugo runani ruvuga ko arayibitera soni kuko abarundi n'amakungu bazukuri ku byabaye ku bwa Jean Bosco Rwigemera icegera cy'urongoye urunani Sefo Arusha gukuneshwa kw'ingabo z'u Burundi mu gihugu cya Kongo y'intwaro rusangi byaragara gara kuko abategetsi b'igihugu badahanurwa. Agasaba abategetsi b'igihugu kureka kwisuka mu ngorane zitabaraba bareke no gukwegera abarundi.
Burya ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwarabuze ihero ry'imiti, bwararungitse abasoda muri Kongo kwivanga mu ntambara y'abanyekongo. Babonye ko urugamba rwa rese bahagaze mu cyitoke barungika ibibombe kamanyora, barisha abantu, barabomoye inyubako z'amashure n'ivuriro. AFC M23 twigwaneho irungitse umuriro mu cibitoke aho izo bombe zaje zituruka, none ngo birize ngo n'u Rwanda rwabateye ngo bagiye kwihora ntibazovyihanganira. Ivyo umushikiranganji w'u Burundi w'imigenderanire n'amakungu yamenyesheje ni ukwihamenyo y'abatwenzi. Hari aho bibaza ko babwira ibijuju ninde atazi canke atabonye ivyabaye. Baraye batsinzwe i Kongo n'ahandi hose bazogerageza bazotsindwa. Ivyo bapfundapfundika vyose abandi baba babibonye. Akarorero kamwe mu burorero bwinshi ni zijya mpuzu za gisirikare c'u Rwanda n'ica Kongo basonesheje i Bujumbura, naho bibaza ngo byakozwe mu kinyegero byaramenyekanye, mbe none boba babikoze mu yihe ntumbero, bagamije iki? Icyo bazokora cyose ubona ko babigize umwuga iby'ikinyoma bizoca bimenyekana. Nayo icibagiwe co no gusubira kwisuka mu ntambara kiretse bagomba ko n'ivyahuha bihuhuka.
Ibintu rero byifashe uko mu gihe abategetsi batandukanye b'u Burundi harimwo n'umukuru w'igihugu batahengeshanije kuvuga ko abasirikare bo muhari M23 boba bafise intumbero yo kwinjira ku butaka bw'u Burundi, kandi ko mu gihe igisagara ca Uvira cofatwa Perezida Evariste Ndayishimiye yari yatangaje ko azoca gomora ingabo zikinjira mu Rwanda ziciye mu Kirundo. Nino gaha rero hagarukiye ikiganiro ku isoko cyo kuri no bacumi Kigarama mwaka 2025 mwumvise ko cari gishimikiye ku ngwano ziherutse kubera mu buseruko bwa Kongo y'intwaro rusangi. Ingwano zongereje ibitigiri by'abanyagihugu ba Kongo bahunga igihugu cyabo c'amavukiro. Kuri mikro mwari kumwe na Emmanuel Niyongeko, mugire amahoro iwanyu.
Cari kiganiro ku isoko.
Emmanuel Niyongeko urakenuye no kuri ico kiganiro cy'urunani rw'imenyesha makuru duce dusozera ko makuru twari twabatsigurira kuri uno wa gatatu. Reka nshimire mwebwe mwese mwa duteza abiri, nshimire na bagenzi banje bafashije kuyegeranya, ndabipfuruze kuri urunani rwa muzi muri mu byose na ubutaha.